mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamye na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda no mu saa 18 muri kumwe na Joy Diane Nahazwe ndongo ibiganiro n'amakuru tubafitiye muri kano kanya. Zimwe zimwe mu ngingo nkuru zibigize sentare nkuru y'intara ya Bubanza yafashe ingingo yo kubandanya ifunze amenyesha makuru b'ikinyamakuru iwacu no mushoferi wabo.
Urenye tubabaje kandi dutangaje ko kubgacu nta cyaha kibagira bakoze umwuga wabo. Twebwe icyo dusatugira n'abunganizi bacu dusatugira ibyo bita fair appel, ni ukuvuga yuko iyo ngingo tuyanka tutayemeye, hama rero ubutungane bukabandanye bukora.
Uyu ni Antoine Kaburahe yatanguje ikinyamakuru iwacu avuga ingene bakiriye iyo ngingo ya sentare nkuru ya Bubanza. Iyo nkuru co kimwe ni yerekeye intumwa idasanzwe ya ONU ku bibazo c'amatati ya politiki ari mu Burundi yatanze imihoho. Turazigaruka ko handi hatombe hafi ya maradio yanyu. Akombaze ndabwire muri make ko abantu bagera kuri 71 bahitanywe n'umuriro wadutse muri gari ya moshi yarigwiriyemo abagiye gusenga muri Pakistan mu gatondo kuno wa kane. Abategetsi muri ico gihugu bavuze ko ari umuriro wavuye kuri bombone yarimo gari ya Faransa ribivuga. Abakomeretse ni 44 ariko hari urundi ruhande ruvuga ko bashobora kuba barenga bo mu gihe zimwe mu mbonesha kure zikora muri Pakistan zerekanye imiduga itari mike yoba yaturiwe n'uwo muriro. Abajeje uruza n'uruza rw'abantu muri ico gihugu bavuze ko imodoka zahiye zitarenga zitatu. Umushikiranganji ajeje vy'agateka kazi na muntu Shiren Mazadi mu butumwa yacije ku rubuga rwe rwa Twitter yavuze ko iyo nsanganya yatewe n'ico yise ugusamara kw'abakozi ba gari ya moshi, kuko ubundi ata muntu n'umwe ari kuriwe kwinjira na ikintu ica ico cose gishobora gukwiragiza umuriro vyoroshe nka gaz. Uwo mushikiranganji yasavye amatohoza yihuta asigura ko ingenzi zari kubwirizwa gusakwa imbere yo kwinjira muri iyo gari ya moshi. Abakozi batatu bakora mu ishyirahamwe mpuzamakungu ryita ku mpunzi n'abimukira OIM barishwe bahitanywe n'amasasu hagati y'abasirikare ba Leta ya Sudani n'uyumanuko hamwe n'abayirwanya bo mu muhari Front de Salut National. Iryo shyirahamwe ryatangaje ejo kwa gatatu ko ryahagaritse ibikorwa byo gupima Ebola mu bice biri hafi y'urubibe na Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Riatari Putso wahajeje kumenyesha makuru muri OIM ku murwa mukuru Juba yabwije ijwi rya Amerika ko umugore umwe n'abagabo babiri bishwe kwa Mungu mihana yahitwa Isebi ni muri Leta ya Yei River. Gushika kwejo kwa gatatu OIM ntiyari bwamenye ico abakozi bayo bariko barakora igihe bahitanywe n'iyo mirwano. Nk'uko uyo mutegetsi abisigura, abakozi zijana na 15 wo mushamwe mpuzamakungu hatanga imfashanyo bamaze kwicwa muri Sudani yo mu manuko kuva intambara itangura mu kwezi kwa 12 hari muri 2013. Igipolisi muri Afrika y'Epfo cahagaritse abanyamahanga bashika ku 100 bari bacumbitse ku biro vya HCR vyita impunzi i Cape Town biyamiriza urwanko n'ubugizi bwa nabi bikorerwa abanyamahanga. Abanyamahanga benshi bagwiriyemwo Abanyafrika bavuga ko barambiwe no gufatwa nabi hamwe no gukorerwa ivangurwa muri Afrika y'Epfo. Basavye ishami mpuzamakungu ONU kubimukira ko bimukira mu kindi gihugu, bakavuga ko badatekaniwe inyuma y'ibitero bakorewe mu kwezi guheze. Afrika y'Epfo ihayindara impunzi zisaba ubuhungiro hamwe n'impunzi bagana bagera ku 300,000 nk'uko ibiharuro leta ishikiriza bivyerekana. Abenshi muri bo bakomoka muri Somalia, Ethiopia, Zimbabwe na Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Radio y'ijwi Amerika isamye na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mukayumva muri mu Rwanda kuri FM 104 n'ibice bitatu. Mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 45, 31 na 41. Ku mugoroba turi kuri metero 19 na 22. Turi no kuri wezi tatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu com, Facebook na YouTube yacu ni VOA radio yacu. Ibubanza muratwumva tankumanzi muciye ku mirongo migufi ya shortwave.
Wanyu mu ntara hanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo
hanyu mu ntara
na kajyo ijwi rya Amerika ariho umunyagihugu ahaherere ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu kwabayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose
hanyu mu ntara ni cyanyu
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuviza inzwi gushikiza inzwi n'igice z'umutaga
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
ngenda bahe ikaze ivyamenyesha makuru n'ubutungane mu gutangura amenyesha makuru bane bikinyamakuru cigenga iwacu n'umushoferi wabo mu Burundi bagiye kubandanya bapfunzwe sentare nkuru y'intara ya Bubanza bapfungiwemo yavuze ko ishimye kubiyegereza mu mwanya amatohoza kibandanye mukanya mvuganye na Antoine Kaburahi yatanguje ikinyamakuru iwacu ambwira ko inkuru ibaye inca mugongo kubanyamwuga no kubakorera ikinyamakuru iwacu
ingingo tubabaje cyane kandi dutangaje kuko nkuko twaje twivuga kuva bagifatwa nta cyaha twiyebye tubona kibagira bagenzi bacu bagiye kurongera amakuru nkuko umumenyesha makuru wese abikora iyo yumvise ibintu byabaye hari hari havuze yuko habaye igitero mu Rubanza niho rero bafata imodoka baragenda mbere bagiye hakiye bavuye Bujumbura saa sita n'iminota 15 ibitero byaraye bibaye mu ijoro rya keye kandi nayo bashitse Ubanza ntibaronse umwanya gukora muri azi ko bakiza bahagarika babwira yuko ari kubafasha kubashyira muri sekirite mugayo sekirite bavuga ko abaye kubashyira muri kasho mu ntango mbere babashyize muri kasho ukuntu kumeze nabi cyane ntawo kuri bwarabigaruka ko hama rero bahava barabimura parke bashyira muri ibungiwero rya Bubanza n'umuntu niho hategerezwa kubategereza gucisha imbere ya magistra akavuga yuko abandanyije kubagumana cyangwa abarikura ubu rero duje kuronka inkuru ivuye hari Bubanza yuko bakomitse inkuru rero tubabaze kandi dutangaje ko ku bwacu nta cyaha kibagira bakoze umwuga wabo
muri uko kubagumana igica gikurikira gica kibiki acaba ari kubandanya bumvirizwa cyane
oya twebwe cyose cyatugira n'abunganizi bacu dusa tugize bita CRPL no kuvuga yuko iyo ngingo tuyanka tutayemeye hama rero uyu butungane bukabandanye bukora ariko rero umuntu yabagiriza muri aziko bagiriza yuko bakoranye n'abanga Burundi n'abagutera Burundi donc complicité itutatu nta cyo bazotora nta na cyo bazotanga kijya muri ibyo ubu rero twebwe tugiye kugira ibyo bita apel hama tubandanye ubutungane bukore mugabo n'ingingo yabaje kandi itangaje
muri uko kunguruza kwanyu murizera ko hari kizohava kivamo
iyo umuntu yunguruje nuko aba yizera iyo wunguruje nuko uzi yuko atacyo wagira ahandi iyo ibintu kwagira ubwibutsi narafashwe none gahe n'ibyo bagafatwa cyane icyo bari bwakore kuba babugiye bafashe bataratangura nako kazi kari kabatwaye yega kazi kumenyesha makuru muri abagiye ntigakorerwa mu biro ntigakorerwa Bujumbura bumvise ko habaye igitero mu cyanguzo cyangwa Makamba cyangwa Muyinga cyangwa Bubanza umumenyesha makuru agenda kurondera inkuru aho yayumvise inkuru ntimusanga ku biro nta kose na rimwe bakoze kandi ibyo bagiriza nta na kimwe bazokwigira babatora kuko nta na kimwe kihari
Antoine Kaburahe mukanya mugitangura kutubwira uko mwakiriye ino nkuru umwana avuze yuko bagifungwa amenyesha makuru n'umushoferi wabo batari bamerewe neza ubuho aho bari zifashe gute
umunyororo nta nari muva mwiza nta nari mu munyororo byoha mugabo nuvuga ko ari hakarusho na karusho kuko aho bari bafungiye bwa mbere hari ahantu hari cyane ahantu hato n'ahajya abitabarira hari aho nyine nyine bita kasho ubu rero bari muri prison y'Ubanza novuga yuko ari bitende mugabo naho nyine ntibategeze ko bari ngaho
umwe mu bamenyesha makuru b'ikinyamakuru iwacu biravugwa ko hari ingwara afise zitamwemerera kuguma apfunze gutyo ico kintu butungane hari ico goba kids
ego anyitse ndira ubusa umunyesha makuru amuzi asanzwe gifite namagara make aramerewe nabi umuntu afite amagara make twibaza yuko bwo kira bakanamutezurira wewe kubera amagara ko yivuta amagara ikibazo yuko umunyororo azowushobora kuko asanzwe agwaye izo rero reka twanze tugiriyo apere hama ivyo sogerageza gusaba yuko yotezurirwa canke bakaraba ingene babigira kubo gufungira mu bitaro nta munyororo azoshobora nyese n'ukuri.
Antoni Kaburahe mwatanguje ikinyamakuru iwacu mu gihugu c'u Burundi, twashimire kuri kano kanya muhaye ijwi rya Amerika.
Murakoze cyane.
Tukiri kuri iyo nkuru amashirahamwe atari make yaba ayo mu karere Afrika na mpuzamakungu akomeje kwiyamiriza ipfungwa ryabo bamenyeshamakuru yekana bamwe mu banyepolitike b'Abanyamerika nka Karenas atwara akanama kungirije kajeje imigenderanire y'inama nshingamateka ya Amerika hamwe n'ibihugu vya Afrika kwa gatanu yanditse avuga ko ate umutima uhagaze n'ipfungwa ryamenyeshamakuru bane n'umushoferi wabo mu rwandiko rwiwe yagize ati ndugure twa mugina ukwibasira amenyeshamakuru no kwibasira ubwigenge bwa kiremwa muntu ndasavire kugwa bidatevye vyamenyesha makuru Agnese Ndirubusa Christine Kamikazi Egide Harerimana Terence Mpuzenzi n'umudereva wabo Adolphe Masabarakiza bompi bakoreye ikinyamakuru iwacu mu gihugu c'u Burundi. Tukirigume ku makuru y'u Burundi hino mwidasanzwe ya ONU ku kibazo cy'amatati ya politiki ari muri ico gihugu yatanze imihoho. Michel Kafando yahoze atwara igihugu ca Burkina Faso atanze imihoho atararangiza igikorwa cyo gufasha mu guhuza abegwa n'amatati bose mu Burundi. Ku murongo wa telefone ndi kumwe n'umenyesha makuru wacu Pierre Claver niyo nkuru akurikiranira hagufi vya politiki y'u Burundi. Claver amahoro ngaho mu Rwanda. Claver uratwumva? Pierre Claver ni nkuru turacari kumwe ku murongo wa telefone. Turumva Claver atari ko aratwumva ku murongo wa telefone barabandanya bamurondere ariko mukurindira tubanze tunyarukire mu Rwanda bushikiranganje bw'amagara y'abantu muri ico gihugu uriko buriga kuzindi ngamba zigamije gukumira ikiza ca Ebola tubonekeje mu gihugu ca Congo. Ni inama ikurikiye yarayihuje ba ministre b'amagara y'abantu b'u Rwanda na Republika ya Demokarasi ya Congo. Mugenzi wacu Claude Ganza Munyamagana araduha ibindi kuri ino nkuru.
Ni inama irimo guhuza minisitiri w'ubuzima n'abayobozi b'uturere twose tw'intara y'Iburengerazuba, abayobozi b'ibitaro, abajyanama b'ubuzima n'izindi nzego zihuriza hamwe imbaraga mu gukumira ko Ebola yabona icyuhica mikototera u Rwanda. Iyi nama irimo kubera mu muhezo ariko mbere gato y'uko abanyamakuru bahezwa, minisitiri w'ubuzima Dr. Diane Gashumba yabanje gushimira inzego zose zakoze uko zishoboye Ebola ikabasha gukumirwa kugeza amagingo ikaba ataragera ku butaka bw'u Rwanda. Ariko minisitiri w'ubuzima asaba ko hatabaho kwirara
ku mipaka y'igihugu cy'abaturage cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo ndetse n'uturere two mu majyaruguru. Ni uturere two gushimira cyane, ari abaturage, ari abayobozi bose turabashima kuko imbaraga mushyiramo amanywa n'ijoro, abajyanama b'ubuzima, abayobozi b'ibitaro, inzego z'umutekano, abayobozi b'ibigo nderabuzima, imbaraga mushyiramo zatanze umusaruro. Ikintu cyo gushimira ariko nta kwirara. Nta kwirara nubwo icyorezo kirimo kigenda kigabanuka mu buryo bugaragara, abaturanyi nabo bashyizemo imbaraga zishimwa.
Iyi nama ikurikira indi yari ibaye ku mugoroba w'ejo kuwa gatatu nayo yabereye mu muhezo, ihuza abaminisitiri b'ubuzima Dr. Diane Gashumba ku ruhande rw'u Rwanda na Eteni Longondo wa Repubulika ya Demokarasi ya Congo, guverineri w'intara y'Iburengerazuba kimwe n'inzego z'u Rwanda zishinzwe umutekano. Amakuru ijwi rya Amerika ryahawe n'umwe mu bari muri iyi nama ariko utifuje ko amazina yatangazwa, nuko mu byaganiriweho harimo kongera kunoza no guhuza ibikorwa byo kugenzura abambuka umunsi ku wundi ku mipaka ihuza ibihugu byombi, gushyira ku murongo abantu cyangwa amatsinda y'abakora ubucuruzi bwambukiranya imipaka ku mpande zombi hakamenyekana imibare ihamye yabo, bikazakurikirwa no kubakingira. Hari kandi no gutangira gutegura ubukangurambaga ku rukingo rwa Ebola buzatangizwa mu mijyi ya Goma na Rubavu mu kwezi kwa 11 cyangwa mu kwezi kwa 12. Mu nama y'uyu munsi hatumiwe n'abahagarariye abajyanama b'ubuzima muri buri karere kagize intara y'Iburengerazuba kugira ngo batangire basobanurirwe uko bizakorwa n'uko basabwa kwitwara. ibirimo gukorwa ku ruhande rw'u Rwanda bibanziriza itangwa ry'izinkingo bigomba kuba bikorwa no ku ruhande rwa Kongo nk'uko impande zombi zareze ibyumvikanye. Amakuru hagijwe irya Amerika ifite nuko Ministeri y'Ubuzima y'u Rwanda yamaze kwakira inkingo 2022 muzigera ku 2200 zahabwa, mu gihe Repubulika ya Demokarasi ya Kongo igomba guhabwa inkingo 2500 zikazahabwa by'umwihariko abakora ubucuruzi cyangwa indi mirimo ibasaba kwambuka imipaka y'ibihugu byombi hafi buri munsi. Izi nkingo zigiye gutangwa ku nkunga y'abanyisi. Ku ruhande rw'u Rwanda, umushinga San Francisco ni uzashyira mu bikorwa itangwa ry'izi nkingo mu gihugu hose. Ministeri y'Ubuzima ikavuga ko izakurikiranira hafi inkurikizi z'izi nkingo mu gihe hari abo zagwa nabi. Muri rusange, Ebola iragenda icibwa intege ugereranyije n'umuvuduko yariho, nubwo abayandura bakomeje kwiyongera muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ariko mu Rwanda nta n'umwe uragaragara. Abantu 3,152 nibo bimaze kwemezwa neza ko banduye Ebola kuva yadutse mu ntara za Kivu ya ruguru n'iya Ituri mu kwezi kwa munani k'umwaka ushize. Imaze guhitana 2,065, naho abandi 117 bikekwa ko ariyo bazize, mu gihe abayikize bose ari 1,048 nk'uko tubikesha Ministeri y'Ubuzima ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Abakora mu nzego z'ubuzima banduriye Ebola mu bikorwa byo kuyirwanya bose hamwe ni 161, bangana na 5% by'imbumbe yabo byemejwe nabo bikekwa ko banduye Ebola kuva yaduka. Ni mu gihe abaganga hamwe n'ababafasha mu guhangana na Ebola bamaze guhitanwa nayo ari 41. Indi myanzuro iza kuva muri iyi nama turayibagezaho mu makuru yacu ataha. Claude Ganza, Munyamagana, mu burengerazuba bw'u Rwanda, ku bwa Radio Ijwi ry'Amerika.
Claude Ganza Munyamagana, urakoze. Mu Rwanda turaza gusubira yo mu kanya tubabwira ivya Israel yagiriza kunekera u Rwanda, ariko imbere yaho mugenzi wacu Pierre Claver niyo nkuru aragarutse ku murongo wa telefone kugira atubwire ivyitanga imihoho vya Michel Kafando, ni intumwa ya ONU ku kibazo c'amatati ya politike ari mu Burundi. Claver, amahoro.
Amahoro meza, Diane, ninahaze.
Michel Kafando yari yagenywe ryari, yari amaze gukora iki kuri ico kibazo c'u Burundi?
Michel Kafando yahoze atwara igihugu ca Burkina Faso, yatwaye leta nshasha kibanza, yari yagenywe na ONU itariki ya 5/5 mu mwaka w'2017 kugira ngo aserukire intumwa, abe intumwa idasanzwe ya ONU mu Burundi. Akaba rero yari amaze gukora itariki yari yagiye i Bujumbura ahura n'abategetsi batari bake harimo n'umukuru w'igihugu wo mwaka nyene. Yari afashije kandi guhuza Abarundi, yarakoranye n'umuhuza mukuru Matata Burundi yaherutse gutaha Museveni hamwe n'ubundi bakorana Benjamin Mkapa. Barakurikije rero igice bigera kuri 2 by'ibiganiro byahurije Abarundi yaruca muri Tanzania, ariko rero igice cya nyuma leta y'u Burundi ntiyigeze yisaba ibyo biganiro, akaba ari nabwo mbere yashyikirije yarusha muri Tanzania ko byamushavuze cyo kimwe na Mukasa. Mu gutanga imihoho rero avuga ati, ngarakirije ngaha akazi nari nahawe, ndibyose ko ndangije, ndibyose ko mbeze akazi Uburundi bukabona amahoro, ariko ngaye ngombwa ko ndabigarukiriza ngaha akabegiye akanama kabone kagezwe amahoro n'umutekano.
Kuba ata avuga ko ari byinshi bi atashoboye gushika, ko ni nayo mpamvu yatumye atanga imihoho, aratomora atimvuyemo kubera iki?
Natomora neza ngo mvuyemo kubera iki, ariko we avuga ati, nari nakoze uko nshoboye cyo kimwe n'abagenzi bandi kugerageza gutorera amafasi ari mu Burundi atariko mvuyeyo hakiri akazi, ndetse kurangura kosa ibyo bikorwa hakiri akazi kenshi ko gukora asikiriza ko mbere asize leta yaramaze kumenyesha yuko ikaze kukariza ibijyana bihuza Abarundi.
Hari n'abandi bamubanjirije, aho ndavuga nka Benjamin Mkapa yahoze arongoye Tanzania, wotubwira muri make nabo nyene uko bakuyemo akarenge?
Benjamin Mkapa yahoze atwara igihugu cya Tanzania, wewe yarasomoye neza yuko ashavuzwe n'inyifato ya leta y'u Burundi kubona isisaze ibice bigera kuri 3 kuri 5 byose abahuza bari bateguye, bari bateguye ibice 5, ariko leta y'u Burundi ibice 3 byose ntibigenze ibyisaba. Akaba yatanze imihoho mu ntango z'umwaka uheze, aho yavuze ko n'abakuru b'ibihugu by'akarere ka Afurika y'Uburasirazuba batigeze bamufasha. We yavuze ati, ndangirije ngaha akagitanze, ariko ngiye mbabaye kuko abo nategereza guhuza cyane cyane leta y'u Burundi ntiyigeze yisaba ubutumire bwanjye. Tukanavuga kandi ko n'imbere ya Michel Kafando hari abandi bari bamaze gutanga imihoho, hasumbwa nka Jean-Marc Benomas nawe yari yagenywe na ONU, nawe akaba yanswe na leta y'u Burundi nyine mu mwaka wa 2016. Tugeze ko ONU ivuga ko hari intumwa 5 byose zimaze kurungikwa mu Burundi Burundi bukabitera ibyatsi.
Pierre Claver niyo nkuru urakenuye utwemere ko tuzakongera amakuru yacu yo hanyuma ukabandanya udusesangura utubwira n'ibindi kuri ivyo vya Michel Kafando n'abamubanjirije. Tumira mategato hama duce tuja mu Rwanda tubabwira izineka rya Israel. Ikinyamakuru Financial Times cyo mu Bwongereza canditse inkuru cemeza ko Israel yahaye leta y'u Rwanda ikoranabuhanga ryo kuneka itumanaho rya WhatsApp ry'abatavuga rumwe nayo n'abanyepolitiki abaharanira agatika kazi na muntu n'amenyesha makuru. Mugenzi wacu Venuste Nshimiyimana ari mu biro by'ijwi rya Amerika i Londres mu Bwongereza yasomye ino nkuru aratubwira ibikwibiyemo.
Uburyo bw'itumanaho bwa WhatsApp bukoreshwa n'abantu bagera kuri miliyari imwe na miliyoni 500 mu isi yose, ikaba ariyo mpamvu ikigo cyitwa NSO Group gifite icyicaro muri Israel cyakoze akamashu gatata spyware cyise Pegasus. Ako kamashu kakaba gashobora kwinjira muri telefone z'abantu ku isi hose mutibigenda gute rero. Iyo bakohereje kakicara mu mfuruka ya telefone yawe gatangira kubwira uwako kohereje aho uherereye ibiganiro ugirana n'inshuti zawe ingendo zawe ndetse kakanafungura akuma gafata amajwi kuri telefone yawe ka mikro ku buryo gafata ibiganiro ugiranye n'abantu muhuye. Nk'uko byatangajwe n'ikinyamakuru Financial Times hashize imyaka 7 ikigo NSO gishaka uburyo bunyuranye bwo kugeza ako kamashu bise Pegasus ku matelefone ashaka kwibasirwa muri uburyo harimo kohereza ubutumwa bugufi ariko bukubiyemo ahantu bagusaba gukanda wabikora ukaba wikururiye kabutindi bitihise bakwereka urubuga bifuko usura waruganaho nabwo ukahahurira n'ishyano. Kuva ariko mu kwezi kwa gatanu nk'uko ikinyamakuru FT kibivuga ikigo NSO cyadukanye ubundi buryo bukomeye bwo kugera kubakoresha WhatsApp nta rwiki kwe nibigikenewe rero ko uwo bashaka yitaba telefone ako kamashu gatata karamwihamagarira kakiseseka muri telefone ye maze kakayijagajaga amabanga yose kakayabangatana. WhatsApp yahise ishyiraho imyugariro ikomeye ku marembo yayo ndetse itangiza iperereza ariko yabikoze abantu bagera ku 1,400,000 bo ku isi yose baribasiwe nako kamashu kabahamagara ntigatume bitaba ariko ubwo bwari uburyo bwo kubavogera ngo gacunge aho bajya n'ibyo bavuga cyangwa se bandika. Iperereza rya WhatsApp ntiryashoboye kwerekana ibihugu bikoresha Pegasus ariko bwagaragaje nimero za telefone z'abantu bibasiwe. Muri abo harimo Abanyarwanda Kayumba, umunyamakuru Sula Nwamanya na David Batenga. Tom Wilson wa Financial Times yarabavugishije bose.
Each person had a slightly different experience.
Aragira ati buri wese afite uko abivuga agatanga urugero ku munyarwanda ati yatubwiye ko amaze guhamagarwa nako kamashu yatangiye kubona ibiganiro yagiriye mu mwiherero bisohoka uko byakabaye mu binyamakuru byo mu Rwanda bituma yibwira ko hari abamwumviriza. Ubushakashatsi bwakozwe n'ikigo Citizen Lab cyo muri Canada bwerekanye ko nka muntu abanyamakuru abatavuga rumwe n'ubutegetsi wo mu bihugu 25 birimo Bahrain, Kazakhstan, Mexique, Maroc, Arabie Saoudite na les Emirats Arabes Unis. Ikigo NSO gikomeje kuvuga ko ubushobozi kabuhariwe cyashoboye guhuriza muri ako kamashu gatata ibugurisha ku bantu yabanje gusuzuma neza kandi bukaba bukoreshwa mu kurwanya ubugome n'iterabwoba. Umunyamakuru wa Financial Times Tom Wilson avuga ko atashoboye kubwirwa n'u Rwanda niba koko rukoresha kariya kamashu. Aragira ati leta y'u Rwanda ntiyatubwiye niba baraguze kariya kamashu cyangwa se bagakoresha atari ku birashoboka ko bagakoresha mu bikorwa byo kurinda umutekano w'igihugu nko gucungira hafi ibikorwa by'iterabwoba no gukoresha amakuru yabonetse kugira ngo haburizwemo ibitero bitegurwa.
Prevent attacks or planned attacks.
Mwitangazo washize ahagaragara NSO iragira iti ubushobozi bwacu ntitwabukoreye kwibashira abanyamakuru n'abarengera uburenganzira bw'ikiremwa muntu. NSO ivuga ko mbere yo kugurisha Pegasus ku gihugu runaka ibanza gukora iperereza ryimbitse kugira ngo imenye niba ishobora kuzakoreshwa nabi, ikongeraho ko ibanza kureba niba igihugu gishaka kuyigura gifite amateka meza yo kubahiriza uburenganzira bw'ikiremwa muntu n'imitegekere myiza. Nongereho ko Facebook ikaba ari nayo yaguze WhatsApp ejo kuwa kabiri, yatanze ikirego mu rukiko rw'igihugu ruri mu mujyi wa San Francisco muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Facebook irarega ikigo NSO cyo muri Isirayeli kuba cyaravogereye telefone z'abantu bagera ku 1400 buhakoreshejwe WhatsApp, kandi ibyo bikaba byarakozwe bisabwe na za Leta. Venuste Nshimimana, Ijwi ry'Amerika, Londres.
Rutse Nshimimana arakoze. Turahana gahindukira mu kanya, ariko imbere yaho reka tubanze tuje muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, twerekeza mu kambi ya Rusenda. Ayo impunzi z'Abarundi bahungiye muri iyo kambi bakaba babeshejeho no kurima, bavuga yuko imvura iri kwibononera imirima yabo. Mugenzi wacu Vedaste Ngabo yanyarukiye kuturabira uko vyifashe.
Aba Barundi bo muri ingambi yo mu Rusenda iri mu birometero birenga 60 n'umujyi wa Uvira bavuga yuko basanzwe bahinga mu kibaya cya Rusenda imirima yabo y'itomate, iy'ibigori ndetse n'iy'inyumbati yibasiwe n'amazi y'umugezi wa Rusenda ndetse n'ay'imvura imaze iminsi igwa. Mpawe n'Imana Perusi yarasanzwe ahinga itomate mu Rusenda.
Iyi mvura yaraguye cyane, imaze kugwa induzi ziruzura, imipira temba, imirima twarimye yose ikiratwagwa. Ubu turi mu gihombo, nta kintu na kimwe dufise, turahagera turumigwa n'urusazi ruduma gusa. Amatomati twari twarimye, ibigori twari twarimye, byose byaratwawe. Ubu turahonye tuyifumbereje, nta kintu na kimwe dufise.
Sabushimike Josephu na Sinumva ya Serafina ba muri village ya gatatu yo muri inkambi batangaza yuko amafaranga bari bashoye mu buhinzi yose yahombye kubera imvura nyinshi yangirije ibigori ndetse n'imyumbati bari basanzwe bahinga.
Twinjiye mu kibombo kubera uwo murima wari impande y'uruzi zari kabetse ibiri. Uwo murima uratwagwa, waratwawe wose, kandi ibigori byari biri mu kugera aho byera aho umuntu avuna, mugabo umurima wose watwawe kugeza ubu ntara kabona kamwe wahabona.
Mwari mwakoresha amafaranga angana gute?
Nk'ibihumbi mirongo ine cyangwa mirongo itanu. Ariko aho hose twinjiye mu ruhombo nta kintu na kimwe twakuyemo. Ayo gukotesha nawe twakotesheje ibihumbi mirongo ibiri, birumvika ibi n'ibihumbi mirongo ine, byose byaba mu bihumbi mirongo icyenda. Rero urumva twarahombye, ubu ntitugira aho twikora, ariko tuzi ko turimo iyi kugira ngo tujye turonke natwe icyo tugira akamaro, ariko uno munsi turifumbereje.
Rero nk'ubu bimeze narimye karoti bimaze gucira, ndi mahantu ku gasozi, imvura iguye bica bitwaga, ubwo mpera gukotesha kandi nayabuze.
Nyandwi Andre ahinga ruguru ya Rusenda iwe na bagenzi be, hari icyo basaba amashyirahamwe mu ngamba ashinzwe impunzi.
Jeno seba yuko senere yofasha ikandonsa umurimo watwawe, kuko narahombye cyane, bakaduha icyo dufasha, kuko icyo tworiye imbuto n'udufanga tudufasha mu kurima, ko twatunze amafaranga turakotesha n'ababembe tukora udufaranga muri yataye tukongera tugafata yataye n'ubundi akandi gase gasigaye tujya tukurimishamo ya nkokuri ibyo y'imvura ikijyana byose, ya myumbati yose yaragiye yose, nta mwumbati n'umwe urimwo. Niyo mpamvu dusaba yuko badufasha imbuto n'udufaranga tudufasha kugira ngo dukoreshe turabye ko tworima.
Wari witeze kuvanamo ibingana gute?
Niteze kuvanamo yari amakaro atatu, gushyira amakaro atatu, ndashaka gufata ikarimwe nkayifungura, iyi izindi kare zibiri nkazifatisha.
Ukazivana amafaranga angana gute?
Mu ikarimwe tuyigurisha ibihumbi ijana.
Twagerageje kuvugisha ishyirahamwe rya DRA ari naryo rishinzwe gufasha abahinzi bo muri iyi nkambi kugira ngo batubwire icyo bateganya gufasha aba bahinzi bahuye n'iki kibazo. Ntibyadukundira, mwamenya yuko ubusanzwe impunzi z'Abarundi zo muri iyi nkambi zikunze kwitabira ubuhinzi bw'imboga, imyumbati, ibigori ndetse n'ibijumba mu rwego rwo kunganira ibifungurwa bahabwa n'ishyirahamwe rya PAMU ndetse no kwikemura ibibazo bagenda bahura nabyo muri iyi nkambi. Vedaste Ngabo ku bw'Ijwi ry'Amerika mu Rusenda wo mu ntara ya Kivu y'Epfo.
Vedaste Ngabo arakenewe no ngaha duce dusozerera, ariko badufatiye mu mva hino mu njaha ingene ndabibukije ko bamenyesha amakuru bane b'ikinyamakuru cigenga iwacu mu Burundi n'umushoferi wabo bagiye kubandanya bapfunzwe. Sentare nkuru y'intara ya Bubanza bapfungiwemo yavuze ko ishimye kubiyegereza mu mwanya amatohoza kibandanya. Watanguje ikinyamakuru iwacu Antoine Kaburahi yabwije Ijwi ry'Amerika ko ari inkuru y'incamugongo ku banyamwuga. Makoze nshuti bakunze kutwumviriza, yakoze Fasil Gebehu yegeranije amajwi hamwe hamwe na engineer Joe bafatikanje muhinga bw'ivyuma je mwumva kuri micro na Lidiane ni nahazwe ku izina rya bagenzi banje bandi turi kumwe mu ruganda rurashikiriza makuru ikirundi n'ikinyarwanda ku ijwi rya Amerika tuvuze kuruhanirwa tukongera turatumira mu biganiro byacu biri imbere muri ivyo harimo muri isanga y'igihe cy'isaha 10 saa 12 amakuru azabagezweho mu karere igice saha 1 n'iminota 30 nayo ayagezweho ku isi byose mukabisanga no kuri YouTube ariyo VOA Radio yacu.